Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri, itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka w'2016. Kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Nzi cyabiteye hari umuyobozi umwambye ngo ntiwiyamamaze, ndaceceka. Abaturage barambye bati nitutagutora, turahagarika gutora, twitahire twese twigumure. Ubwo mpitamo kubahiriza ibyifuzo byawe.
Abo n'abatora mu Rwanda bavuga ku matora y'abayobozi b'inzego zo hasi mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya gato. Mana reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi, amakuru twateguriwe kandi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse neza Aloyisi.
Mwaramutse Fideli, mwaramutse nshuti za Radio Ijwi rya Amerika. Aya makuru tuyahere ku nkuru ivugwa hano muri Leta Zunze za Amerika. Abakandida bariko barondera guhiganira guhagararira imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11 bo mu migambwe uko ari ibiri y'abademokrate n'abarepublika bariko barazunguruka mu bice bitandukanye byo muri Leta ya New Hampshire biyamamaza. Ni mu gihe kuri wa kabiri ariho haza kuba amatora ya mbere muri iyo leta. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi ari muri Leta ya New Hampshire yarakurikiranye ukungene uko kwiyamamaza kuriko kuragenda. Abidushikireko.
Biro by'amatora birafungura saa 12 mu gitondo, ariko ubwo biraba ari saa 7 y'amanywa ku isaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Birafunga saa 1 y'ijoro. Hano muri New Hampshire amatora y'amajonjora nayo aba mu ibanga. Ejo rero abakandida bo mu mashyaka yombi, abademokrati n'abarepublikani, bashyize imbaraga nyinshi mu bikorwa byo kwiyamamaza muri iyo leta ya New Hampshire. Buri saha wasangaga buri wese asimbuka ava muri mitingi imwe ajya mu yindi, kandi hari hakonje cyane bikomeye. Urubura rwiriwe rugwa umunsi hose, hose hari urwererane gusa, ariko mitingi rero zibera mu mazu imbere hashyuhije. Abakandida bamwe wasangaga basa n'abashaka gusarara kubera amadiskuru menshi bavuze. Ibikorwa byo kwiyamamaza byarakomeje kugera bitinze mu ijoro. Impamvu z'izo mbaraga nuko abakandida bazi neza ko leta ya New Hampshire ifite uruhare rw'umwihariko muri aya matora y'amajonjora. Abaturage bayo 44% ntibagiraho babogamiye mu bya politiki, ku buryo bashobora gutora uko babishatse mu bademokrati cyangwa se mu barepublikani. Abahanga mu bya politiki kandi baremeza ko abakandida benshi batsindwa uyu munsi bashobora guhita basezera ku mugambi wabo wo kujya mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ishyaka ry'abademokrati abakandida ni babiri gusa. Hillary Clinton watinze gato cyane amajonjora ya mbere amaze icyumweru abaye muri leta ya Iowa, arahabwa amahirwe make kuwo bahanganye. Bernie Sanders aramurusha amajwi agera kuri 13% mu bipimo by'agateganyo. Bernie Sanders yinjiye muri aya matora atazwi kandi adahabwa amahirwe nka Hillary Clinton, ariko buhoro buhoro yagiye amurya isata burenge agenda azamuka mu majwi cyane cyane mu rubyiruko ndetse no mu mafaranga. Amafaranga arakora cyane mu matora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho mu ishyaka ry'abarepublikani abakandida batatu batsinze amajonjora yo muri Iowa ni nabo bagihabwa amahirwe. Donald Trump wabaye wa kabiri ku buryo butunguranye muri Iowa araza ku bwa mbere. Ted Cruz watsinze aho muri Iowa arahabwa amahirwe ya kabiri. Naho Marco Rubio araguma ku mwanya wa gatatu nk'uko yawubonye muri Iowa. Mu bandi basigayeho mu barepubulika barimo Jeb Bush, umuhungu na murumuna wa ba Bush, bombi kwari babiri bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahanga mu bya politiki bemeza ko uwo ari we wese rero muri abo basigaye utageza ku majwi 10% uyu munsi ashobora guhita asezera muri aya majonjora. Usibye kwiyamamariza muri za mitingi ku bakandida, mu bantu basanzwe ku giti cyabo telefoni ziracicikana ubutitsa bashishikarizanya kujya gutora, ariko kandi banabwirana uwo bakwiye guhitamo. Ikoranabuhanga naryo nuko birakoreshwa cyane. Thomas Kamirindi, Ijwi rya Amerika, i Manchester, umurwa mukuru wa leta ya New Hampshire.
arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi tumusabe aguma dukurikirana nira ayo matora tugaruke muri Afrika abantu bashika 20 barafuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ndwi zirangiye mu ruhagarara hagati ya moko muri ico gihugu ishiramwe mpuzamakungoni ryamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko rihagaritswe umutima n'amaraporo atangwa kuri Kongo agaragaza ubwicanyi hagati ya moko umuvugizi wa ONU Amuzune ko Jo Martin yamenyesheje ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'imihari ibiri yitwaje ibigwanisha ikorera muri ico gihugu amenyesha ko baronse amaraporo avuga ko mu minsi heze hari abantu bahunze ku bwinshi ubusuma bwarakozwe kandi harabaye kunyuruzwa abantu n'abagore barafatwa ku nguvu injyane z'amoko abanyamahanga bigaruriye uduce tumwe tumwe tw'igihugu hamwe n'abahiganirwa ubutaka burimo ubutare byatumye hama haruru gutana mu mitwe hagati y'imihari yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo izo ntambara rero zikaba zimaze imyaka irenga 20 mu makuru avuga kuri Sudani y'Epfo ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko abantu bashika 40,000 bashobora kwicwa n'inzara muri Sudani y'Epfo ONU isaba impande zishamiranye mu ntambara kureka imfashanyo zikinjira mu gihugu ishyirahamwe rya ONU ryita ku mfungurwa n'uburimyi ku isi FAO ryamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko 2,208,000 by'abantu ziyongereye ku bantu bakeneye imfungurwa byihuta ni ukuvuga abantu bashika ibice 25% by'abanyagihugu ba Sudani y'Epfo ibyo bitigiri byavuye muri raporo yasohowe kuri Sudani y'Epfo aho ico gihugu kimaze imyaka irenga 2 mu ntambara yatumye 1,000,000 by'abanyagihugu bata izabo mu gihe imfungurwa zimwe zimwe zimaze gushikira abanyagihugu izindi ziracazibiwe n'abariko baratana mu mitwe Amakuru kuri Misiri igihugu cha Misiri kirahakana ko ataruhara gifise mu yicwa ry'umunyeshuri yamuka mu gihugu cy'u Butaliyano yari yagiye muri Misiri kugira ubushakashatsi mu by'amashuri umushikiranganji wa Misiri w'intwaro yo hagati yarakanye ejo ku wa mbere ko Misiri atariyo yishi umunyeshuri yitwa Giulio Regeni wo muri kaminuza ya Cambridge yo mu Bwongereza aciwe ibihimba by'umubiri ikiziga ciwe cyato itariki zitatu z'uko kwezi kwa 12 guheze muri Misiri abaharanira agateka ka muntu bamyesha ko yafashwe n'igipolisi cya Misiri mu nyuma kiramukubagura leta y'u Butaliyano yamisaba ko leta ya Misiri yokwemera bagafashanya gutohoza uwamwishe ariko gushika ubu ntibirakunda Amakuru avuga kuri Turukiya impunzi zishika 35 z'abanyesiriya zarafuye ku wa mbere igihe ubwato zarimwo zivuye muri Turukiya zija mu Bugiriki bwibira mu mazi yo mu kiyaga Aegean abasirikare ba Turukiya bajejwe kugenzura inkengera z'ikiyaga barashoboye kurokora impunzi indwi mu gihe ubwato bubiri zarimwo bwibira bugeze ku nkengera z'igihugu cya Turukiya ubwo bwato uko ari bubiri bwari ko bwerekeza mu izinga ry'Ubugiriki ryitwa Resbo nkuko bimenyeshwa n'ikinyamakuru cya Turukiya gushika ubu abantu bashika 400 nibo bamaze gusiga ubuzima muri ayo masanganya kuva mu ntango z'uyu mwaka w'2016 uyo muhora uva muri Turukiya uja mu Bugiriki ukunda gukoreshwa n'abanyesiriya bahunga intambara y'abasivile muri ico gihugu hamwe n'intambara y'umugwi w'intagondwa ya leta ya Kiislamu Kuri Siriya kandi abagenduzi bishiramwe mpuzamakungoni bagiriza igihugu cya Siriya kwica ku bwinshi abanyagihugu bacu kiba cagize imbohe mu mabohero ishiramwe mpuzamakungoni rimenyesha ko ari ivyaha bihanywa n'amategeko mpuzamakungu amatohozwa yakozwe n'abagenduzi bawo ni yashimikiye ku buhamya bwatanzwe n'abanyagihugu bashika 600 bacitse ku icumu hamwe n'ababonye ingene ubuzima bumeze mu mabohero yo muri Siriya iyo raporo ya ONU imenyesha ko leta ya Perezida Bashar al-Assad yigeze gufunga abantu baharugwa mu bihumbi igihe kanaka abandi bazimanganye inyuma yaho bafatiwe abandi batwagwa n'imigwi itwaje ibigwanisho oni yagiriza leta ya Syria kwicisha imbohe inzara abandi bakabareka bakicwa n'indwara abandi ntibavugwe ibikomere ayo matohoza yakozwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe gushika mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
Urakoze Aloys kumakuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya gato. Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC amakuru yo mu karere. Uhere ku nkuru yerekeye Uburundi abana babiri baraye bapfuye batewe grenade muri komine ya Nyabitsinda mu ntara ya Gitega abandi babiri harimo Ruyo yarumaze indwi imwe ruvutse na nyina wago barakomeretse cyane bakaba bariko bavurirwa mu bitaro byahitwa Ikibuye mu ntara ya Gitega iyo grenade bayiteye hagati muri bo aho bariko barafungura mu bifungurwa byo mu ijoro mu gipolisi bavuga ko bishobora kuba bifitaniye isano n'amatongo yamara abajejwe intwaro muri iyo komine bavuga ko bataramenya imvo z'ubwo bubisha Ninkuru yakwirikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Nuko bimenyeshwa na bukuru Marcelina Mustaneri wa komine Nyabitsinda iyo grenade yatewe mu gihe cy'isaha zitatu z'ijoro ikaba yatewe mu rugo rwitwa Jean-Claude Misaga ba ku mutumba wa Gatare Gasenyi hafi isoko irahitwa Imuhazi Mustaneri bucumi Marcelina amenyesha ko mu gihe umuryango wa Jean-Claude Misago wariko urafungura ivyo mu ijoro bitegurira kuryama ariyo grenade yabagwamo
kubyagenze hari masaha atatu hanyuma twumva grenade iraturitse turondera aho iturikiye rero bisa turaraba hari nge cinq cent metres aho nsanze no hanyuma rero turaje dusanga byabereye mu muryango witwa Misago acahita Imana bagiye umwe yitabye Imana ashitse ku ivuriro ritoya ry'Imuhazi ubundi bamaze kumutransfera bakamujyana Kinyinya hanyuma bamuca mu rungi igisiriya cya Kikanira mu gihamagara undi mudamu ashise n'uruyoya yarashoboye gushika Ikibuye ari mu bitaro umwe yari umusore w'imyaka nka cumi n'umunani ubundi yari umwana w'umukobwa w'imyaka nka cumi n'ibiri umubyeyi waho nawe nyine ari mu bitaro yitwa uwo mudamu yitwa Ndayisenga Joseline mugore wa Misago
Musitaneri wa komine Nyabitsinda ubucumi Marcelina avuga ko atoshoka avuga ico uwo muryango woba wazize kuko ico gihe na serugo atari bwataye ko yaragiteramiye mu kabari ubucumi Marcelina avuga ko amatozo yatanguye kugira ngo bamenye abo babakoze ico gitero kwa Jean-Claude Misago abagabo babiri bakaba bafashwe kumvo z'amatozo
bara abantu mumenyereye mu karere canke bara abantu bameze nk'abashasha
harimo umwe mushasha mu bo twatwitse muri ayo masaha bari ko barahatemberera ava mu Kayanza ubundi yari umenyerewe muri aho mu karere mugabo ntiyarazwi neza oya ntiyarazwi neza yarazi nk'umuntu ashobora gukora ikibi canke akajya misiyo y'abantu akabagirira nabi
Edouard Mukoko komiseri w'igipolisi mu ntara ya Rwigi aremeza ifatwa ry'abagabo babiri bikekwa kuba aribo bakoze ico gitero umwe azwi ku izina rya Sinzu Musi Alexis akaba asanzwe ari mwene se wabo wa Misago Jean-Claude nyene gutegwa hamwe na Abraham barutwa nayo mu gipolisi bakamenyesha ko ku nkuru bamaze kuronka vyoshoboka ko uwo muryango wo wazize indyane z'amatongo mu gipolisi bakamenyesha yuko uretse inzoga ziyayura umutwe zinyobwa muri iyo komine nka Kanyanga na Murakajari ahandi ngo iyo komine yari isanzwe itekanye mu Rwigi Fidel d'Antoine Sabimana ku bw'Ijwi ry'Amerika
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho ejo ku munsi wa mbere ariho mu Rwanda hose hatanguye amatora ku bayobozi b'inzego zo hasi Bamwe mu bitavya amatora ntibishimiye ico bise amanyanga mato mato yagaragayemwo kuko bavuga ko hari aho batoye abo batihitiyemwo Eric bagiye ubusa yakurikiranye amatora yabereye mu ntara yo mu Manuko mu karere ka Kamonyi no mu gisagara ca Kigali mu karere ka Nyarugenge
Uretse kubona abantu bateranye bamwe ku mirongo abandi mu matsinda bajya impaka ku mu bakandida cyangwa bahita babemeranyaho Naho ubundi nta kirango na kimwe cyashoboraga kugaragaza ko uyu munsi mu Rwanda habaye amatora ku nzego z'ibanze. Yewe habe n'indirimbo zigendanye n'amatora ko twageze mu ntara y'Amajyepfo no mu mujyi wa Kigali. Bitandukanye cyane n'andi matora yagiye yaba mu minsi yashize. Mu murenge wa Kigali ka Kagari ka Sheri mu karere ka Kamonyi hateraniye imidugudu itandatu. Na matora yatangiye akererewe ku isaha ya saa yine n'igice za mu gitondo. Kwari kwiyamamaza ku mwanya runaka cyangwa kwamamaza abakandida ubishatse agatorwa n'utabishatse akavuga impamvu. Aya ni amatora mu buryo butaziguye yabaye mu bwisanzure. Dufashe nko ku mudugudu wa Kigarama ku mwanya w'ushinzwe amakuru bawutoreye ubugira kabiri habura uwutsindira. Uruhande rumwe rwashinje urundi mu ruhame amanyanga amenyerewe ku kizwi nko gutekinika, mu gihe ababaraga amajwi bo bemezaga ko abakandida banganije.
Ibyo kumongo nibyo dushaka ntabwo byadushanze ahubwo bari kwiba amajwi.
Bagombaga kwitabaza yego na oya kuba kandida bombi ku mwanya w'umunyamakuru mu mudugudu akaboneka. Ariko rubanda baratsemba. Ni impaka zasojwe n'ushinzwe ibikorwa by'amatora asaba itora ritaziguye ubugira gatatu.
Nibareke dusubire ku murongo hariya.
Yarangiye bwana Cyril Nsengimana ari butorewe umwanya w'umunyamakuru ku mudugudu wa Kigarama ku Kamonyi. Twavuganye n'abari bamunambyeho.
Amakuru burya niho ibintu byose byubakiye. Kuko amakuru niho umuntu amenyera ibintu byose, akamenya aho umuntu ashobora kurengana cyangwa hatarengana.
Yadatorwa nyine, twari gutora uwabemeje, ariko natwe baye ngombwa ko tumutoye kubera ko tuzi ko hari icyo azatugezaho.
Tubyakiriye neza kabisubira, turabyadushimishije. Kubera ko twashakaga ari we dutoye. Ni hano rya demokarasi kabisa. Bari barigisha ariko bararisobanuye ne.
Uyu nguyu ubaze uyu muhande uruhande atandukanye n'urije.
Batandukaniye.
Aya. Ntabwo njaga kumfata amajwi menshi. Ariko si.
Nyirubwite nawe wagiriwe icyizere agatorwa bivuye kurati.
Rwose ndishimye cyane. Bitewe n'icyizere abaturage b'umudugudu wa Kigarama wanjye bangiriye. Abaturage bamaze guhumuka. Imyaka 5 ubuyobozi bwawe buriho, buriya barashishoje cyane.
Muri aya matora kandi hagomba kubanza kurebwa niba umukandida wamamazwa cyangwa wiyamamaza nta mizera afite. Aha bagiye baca muri humye bagenzi babo bagatorwa, rubanda basigaranye ishavu.
Umukecuru araburana amafaranga abantu 80 by'ishyirahamwe bariye. None mwongo muramutoye abakecuru banwa kurira bati bamutoye bate kuki tutabibonye. Turimo kuburana tugeze mu bundi, ibyo ni ibiki?
Muri rusange abashinzwe ibikorwa by'amatora kuri site ya Musheri ku Kamonyi babwijwe irya Amerika kwa amatora yagenze neza.
Yewe kuva twagera ha mbona imigendekere y'amatora yacu yabaye myiza, kwa abaturage batoye neza. Ni kuvuga ngo igikorwa cyacu muri make turabona cyagendeze neza kuri site yacu.
Ubwo byari byifashe bityo mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi, ikigari mu karere ka Nyarugenge rweza amenyo mu mudugudu w'Indatwa, naho nibumvikanye.
Ikintu kiri kuba hano abantu biyamamaje. Dutora umukuru wa mudugudu kari Musa. None matora babonye arangiye baravuze ati ngo musango nimba afite imiziro ko batabivuze amatora atararangira. Babonye turangije amatora babona kubivuga, nicyo kintu kitubabaje. Njyewe ndabona ibintu biri kuba hano ari na politike. Sinzi iyo politike nimba ari iki.
Sinzi cyabiteye. Hari umuyobozi umwambiye ngo ntiwiyamamaze. Ndaceceka. Abaturage barambiye bati nitutagutora turahagarika gutora, twitahire twese twigumure. Ubwo mpitamo kubahiriza ibyifuzo byabo.
Aya ni amatora rubanda bahamya ko agamije demokarasi n'iterambere. Kuri iyi nshuro ya mbere mu matora y'inzego z'ibanze hatuye komite nyobozi y'umudugudu, komite nyobozi y'urubyiruko, abajyanama bavugira imidugudu yabo mu kagari, n'abagore bazahagararira abandi mu nama y'igihugu y'abagore. Ni amatora ateganijwe kuzarangirana n'intangiriro z'ukwezi gutaha kwa gatatu. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga kuri aya matora y'inzego zo hasi yabaye mu Rwanda, umumenyeshamakuru Assumpta Kaboyi nawe yayakurikiranye mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru w'u Rwanda, Kigali.
Mu mujyi wa Kigali, aho Ijwi rya Amerika ryabashije kugera mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro no mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo, mu masambere y'abaturage bari benshi. Uwashakaga gutorwa akenshi yamamazwaga na bagenzi be. Abiyamamazaga ubwabo ntibari benshi, gusa uwo abaturage bahurizagaho akenshi yahitaga yemera kujya mu bakandida. Ariko bakurikiranye aya matora mu mujyi bemeza ko nta marushanwa agaragara yari arimo.
Ntabwo ari ibintu barwanira, cyane cyane ko mu mujyi buri wese ababyuka ajya kwishabikira uko abonye. Ubona ari ibintu badateze mu inyungu, ariko inyungu ibizaza nyuma.
abahagarariye amatora nabo bemeza ko amatora yo mu mujyi wa Kigali atandukanye nayo mu cyaro, ari nayo impamvu mu mujyi usanga abantu batarwanira ubuyobozi bitewe n'imiterere y'akazi k'abanyamujyi. Uyu ni Madame Murekeyisoni Françoise uhagarariye amatora mu kagari ka Nonko mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro.
Mbogamizi mu mujyi ni akazi ni shuguri zitandukanye zo mu mujyi, abantu bafite imirimo myinshi, abantu bafite inshingano nyinshi.
Ijwi rya Amerika ryanyarukiye no mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba mu mirenge inyuranye, twasanze abaturage aribo bafata iya mbere mu kwiyamamaza, abanenzwe bakabibwirwa ku mugaragaro.
Hari abiyamamaje bitewe n'uko tubaziho ubunyangamugayo bukeya, ntitwabasha kubatora. Ntabwo watora umuntu nta kintu azakugezaho. Umuntu ushinzwe umutekano twarebye dusanga na ubwe ashobora kuba yaduteza umutekano muke. Twamwanze dutora abandi kuko dufite ubu amatora y'ubwisanzure.
Mu duce tw'ibyaro abaturage bifuza kwiyamamariza kwinjira mu buyobozi bw'inzego z'ibanze ari benshi, gusa rimwe na rimwe bahuraga n'inzitizi yo kutamenya gusoma no kwandika.
Umwana w'amashuri yakubereye inzitizi?
Yambereye inzitizi.
Ufite angahe wowe?
Nta narimo.
Iyo uza kuba ufite amashuri wumvaga nawe wajya kuba
nari kujyayo. Nari ntatwe ntabwo twajya hejuru wari uriho twarebye uwagira abandi akamaro. None se ubu wazi kwantura ikibazo nkagikemura ute nta shuri nari mfite?
Gusoma no kwandika bihuri he no kuyobora?
Birahuye kubera ko ubwo mujya muntuze mu mahugurwa bakavuga ati buri muntu nafatika ibyenda yandika ibyo amahugurwa yatanze. Utazi gusoma no kwandika yakayi wayishyiramo icyo utazi.
Ubu rero mwitinye ntabwo mushobora kujya muri iyo myanya.
Reka da wayijyamo gute se utazi gusoma no kwandika? De bafite kweza nk'igipapuro ku kagari cyangwa ku karere mu mudugudu. Niba kinyweza ndi umuyobozi se nzamenya nsoma mwici mbwira iry'abaturage.
Uyu munsi nta kiruhuko cyari gihari, ariko ubwinshi bw'abatorwaga bwatumye hari aho amatora arangira mu masaha 7 na saa 8 bikagora ko abantu bahita bajya ku kazi. Aya matora yakozwe abiyamamaza bajya nyuma y'umukandida, abashinzwe kubara amajwi bakemeza ko watowe ari uwarushije mugenzi we amajwi. Ni amatora benshi bemera ko nta banga ribamo kuko byoroshye kumenya uwagutoye n'utagutoye, ariko nanone ni amatora atabamo uburiganya kuko abashinzwe kubarura babikora imbere y'abaturage bose ku buryo nta kwibeshya kwabaho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibicishije ku biro bijejwe kurwanya indwara hagati mu kwezi kwa mbere byashikirije ubushikiranganji bw'igihugu cy'Uganda bujejwe kwitaho amagara y'abantu buri i Kampala inyubakwa ya laboratoire yo gupimiramo indwara. Icegera cya ambasaderi aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Uganda Trish Mahoney hamwe n'umushikiranganji w'igihugu cya Uganda ajejwe amagara y'abantu nibo bari bahagarariye ibirori byo gushikiriza iyo laboratoire. Umugambi wo kubaka iyo nyubakwa y'igihugu izakoreshwa mu gupima indwara ariyo bita laboratoire watanguye mu mwaka wa 2012 igihe ubwo bushikiranganji bwasaba ku biro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe kurwanya indwara no kuzikingira bifasha mu gikorwa cyo kubaka iyo nyubakwa kugira ngo ingwane zijanye n'utwigoro two kuvura abanyagihugu zitorerwe umuti. Umutahe wo kubaka iyo laboratoire watanzwe n'ibiro byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe kurwanya indwara kuzamirira kure hamwe no kurwanya ikiza cy'indwara ya sida bita PEPFAR. Igikorwa cyo kubaka iyo laboratoire cyatwaye umutahe ungana n'amadolari miliyoni 9 z'abanyamerika. Muri iki gihe iyo nyubakwa iramaze gushikirizwa ubushikiranganji bw'igihugu cya Uganda bujejwe imigendanire. Iyo nyubakwa bita laboratoire yo gupimiramo indwara izogira uruhara ruhambaye cyane mu mugambi w'igihugu cya Uganda wo kurwanya indwara kuko izofasha mu gikorwa cyo gutora indwara kuzigwanya hamwe no kuzikurikiranira hafi, maze ivyo bikazotuma igihugu cya Uganda gitera imbere. Naho intumbero ya mbere iyo nyubakwa ari ugupima indwara ya sida gukingira abana bari mu nda z'abanyina kugira ngo ntibandure umugera wa sida n'abandi banyagihugu bose bafise izindi ndwara bazohakura akarusho. Iyo nyubakwa rero irerekana ko Amerika ibandanya gukorana n'abanyagihugu mu gihugu cya Uganda kandi irerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gufasha igihugu cya Uganda kubaka kazoza kacu nk'uko icegera cya ambasadeur Trish Mahoney abivuga agira ati tuzobandanya gukorana na Leta ya Uganda hamwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri imyaka iri imbere mungu kumeza uburyo bw'igihugu cya Uganda bwo kwitaho amagara y'abantu.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mushuti mwese muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro twatwa bateguriye kuri isaha. Yamari imbere yaho mbona mugenzi wacu Aloyce Bigirimana agarutse muri studio kugira atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije. Aloyce,
amakuru twabashikirije muri Leta Zunze za Amerika, abakandida bariko barondera guhagararira imigambwe yawo mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze za Amerika, amatora zoba mu kwezi kwa 11 bariko barazunguruka mu bice bitandukanye byo muri Leta ya New Hampshire bariko bariyamamaza. Kuri wa kabiri niho hatekanijwe kuba amatora ya mbere muri iyo leta mu bakandida bava mu migambwe y'abademokrate n'abarepublikan. Amakuru kuri Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu bashika 21 barafuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ndwi zirangiye mu ruhagarara hagati ya moko muri ico gihugu. Ishirahamwe mpuzamakungu ni ryamenyesheje jo ku munsi wa mbere ko rihagaritswe umutima n'amaraporo atangwa kuri Kongo agaragaza ubwicanyi buri hagati ya moko. Injyane za moko abanyamahanga bigaruriye uduce tumwe tumwe tw'igihugu hamwe n'abahiganirwa ubutaka burimo ubutare byatumye hama hari ugutana mu mitwe hagati y'imihari itwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Kongo intambara zimaze imyaka irenga 20. Muri Sudani ya Majefu, ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko abantu bashika 40,000 bashobora kwicwa n'inzara muri Sudani y'Epfo. ONU isaba impande zishamiranye mu ntambara kureka imfashanyo za ONU zigashikira abazikeneye mu gihugu. Ishyirahamwe rya ONU ryita ku mfungurwa n'uburimwe ku isi FAO ryamenyesheje ejo ku wa mbere ko 2,000,000 by'abantu ziyongereye ku bantu bakeneye imfungurwa byihuta, ni ukuvuga ibice 25% by'abanyagihugu ba Sudani ya Majefu. Muri Misiri naho igihugu cya Misiri kirahakana ko ataruhara gifise mu iyicwa ry'umunyeshuri yamuka mu Butaliyano. Umunyeshuri yari yagiye muri Misiri kugira ubushakashatsi mu vyigwa vy'amashuri. Umushikiranganji wa Misiri w'intwaro yo hagati yarahakanye ejo ku munsi wa mbere ko Misiri atariyo yishe uwo munyeshuri yitwa Giulio Regeni wo muri kaminuza ya Cambridge yo mu Bwongereza aciwe ibihimba vy'umubiri. Amakuru kuri Turukiya, impunzi zishika 35 murambabarira z'abanyasiriya zarafuye ku munsi wa mbere igihe ubwato zarimwo zivuye muri Turukiya zija muri mu Bugiriki bwibira mu mazi yo mu kiyaga citwa Aegean. Abasirikare ba Turukiya bajejwe kugenzura inkengera z'ikiyaga barashoboye kurokora impunzi ndwi mu gihe ubwato bubiri zarimwo bwibira bugeze ku nkengera z'igihugu cya Turukiya. Ubwo bwato ko ari bubiri bwari ko bwerekeza mu izinga ry'Ubugiriki ryitwa Lesbo nk'uko bimenyeshwa n'ikinyamakuru cya Turukiya. Kuri Siriya nyine, abagenduzi bishyirahamwe mpuzamakungu ni bagiriza igihugu cya Siriya kwica ku bwinshi abanyagihugu bacyo kiba cyagize imbohe mu mabohero.
Jote mwakurikiranye ibiganiro twateguriye muri uyu mwanya, aha niho bigarukiye. Turabashimiye kuba mwaduteza amatwi mukanya ibiganiro byacu birabandanya. Nimutangwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.